baso ko baciye umugani bati witonza mirimo inoze yatevye mugabo byashobotse twabyakiriye neza na kajyo keza turose kuko shobora natwe gukora politike ku mugaragaro atabundabunda umuntu adahura n'ubundi ngo amwagirize ngo inama zitazwi n'amategeko nkuko byari bihitiye. Tukibaza rero yuko kizoba n'ikintu ciza ku matora yimirije ya 2020 ko twoshobora kugera ko hashobora kubaho ihiganwa hagati y'imigaragaro.
Ubwo ruhusha bivuze ko birangiye ubunye mugiye gukora ku mugaragaro canke hariho ibindi bica bikurikira imbere yuko uko gukora ku mugaragaro bitangura?
Oya, nta bindi. Iyo bamaze gusinya ijya ngingo no kuvuga bamwise ubwo burenganzira mutangura gukora, abavugaye ahacu kwitunganya twebwe nyine ubwacu nayo ubundi ubu tukeneye gukora inama no kubimenyesha ubutegetsi kugira ngo bafate ingingo zibereye mu bijyanye n'umutekano cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose cyo bagikenewe. Nta kindi kintu budusabwa.
Hama ibyo tubona ni uko umugambwe wanyu ko mwari mwarawiyumviriye bigitangura izina ryahindutse, nibyo byoba byarabaye inzitizi kugira ngo ntimushobore guhabwa urwo ruhushya rwo gukora?
Yego, nko mubizi ibwirizwa rigenga imigambwe ryarahinduwe, hanyuma rero barashyiramo ingingo ya 27 ivuga rero yuko hariho ibintu bimwe bimwe bitemerwa abantu kwiye imigambwe yo kwitiranwa canke yogira ibimenyetso bisa. Twebwe rero kiya gihe mwana ko twari twatwipfuje gushinga umugambwe tumwita Front National pour la Liberté FNL amizero y'Abarundi, bisunze iyo ngingo bashavuga bati oya iyindi migambwe yitwa FNL n'ibindi bintu hamwe n'ibyo. Twe twavuze tuti icyo nicyo ikibazo turakura kuri iyo FNL mbwandi ubundi ngo hari abace baca kuvuga yuko nabo ngo nimba ari mu ndirimbo zabo nimba ari mu byiyumviro byabo ko bafitemo icyo kintu ngo amizero y'Abarundi. Nanjye turavuga tuti iyo si ngorane, igikuru ni uko tworonka urubuga dukorerako hanyuma turumvikana nabo dusangiye ibikorwa. Dutanga rero iryo zina rishasha rya Congrès National pour la Liberté, dosiye barayiga barabona yuko atantambamye ihari twitwa gutyo. Uyu munsi rero batwemereye yuko rero dushobora gukora ku mugaragaro twitwa Congrès National pour la Liberté. Nizera rero yuko ubu kuva bashyize ku igikumu turafite ubwo burenganzira yuko dushobora gukora ibikorwa byacu atawe ukibaguza.
Congrès National pour la Liberté ni umugambwe mutegekanya ko ushobora kuja munani nka mizero y'Abarundi, kuko murazi yuko na FNL yari mu mizero y'Abarundi, canke mubona ko muzokora nk'umugambwe gusa izina ni mukaba muravyihujeje?
Oya, umugambwe urashobora gukora ari wo wonyine mugabo. Umugambwe kandi urafite uburenganzira bwo kwiyunga n'iyindi migambwe hageze amatora. Twebwe rero nka mugambwe bivanye n'uko urubuga ruzoba rumeze, icyumviro cyo gushyira ingufu hamwe twe tucakiriza yompi, kuko n'ubundi icyo duharanira ni inyungu z'igihugu. None urose abo mufatanya urugendo ku ntumbero imwe wo byagira iki? Bibaye ngomba ko tugira urunani n'iyindi migambwe, ntangorane ni uburenganzira bwemerwa n'amategeko kandi n'abandi bose bashaka kwemera, ntangorane kuri ibyo dutera.
Mbe Honorable Agathon Rwasa, Congrès National pour la Liberté icivugo cayo co cahindutse bivanye n'icari kihari ubwa mbere canke mwagumije kuco mwari mufise?
Oya, icivugo naco nyene twarameze nk'abahinyanyura kugira ngo ntiduhugwe itwazo umuntu n'umwe. Twavuze tuti icivugo tugire Equité, Concorde, Prosperité. Ibyo nibaza ko atawundi mugambwe n'umwe urigera ubikoresha ngahe iwacu mu Burundi. Ibyo ari byo byose twe dukeneye kuja ku kibuga, ntitwosazira mu mpari ku bintu usanga atanicyo byokungura, kuko impari n'impari nyene mugabo kandi y'abantu nabo bashoboye kumvikana biba byiza gusoma.
Inyuma yaho rero umugambwe wanyu CNL wemerewe gukora, ubu mugiye kwibanda kuki, mugiye gushimikira kuki, igikorwa nyamukuru mubona umenga nicyo kwihutirwa mu mugambwe wanyu mushasha nica?
Byose birihuta uravye ibiringo tugezemo byo kwitegurira amatora mu mwaka wa 2020, ariko ubwa mbere na mbere ni uko tubanza kwitunganya kugira ngo inzego zijyeho hisunzwe amategeko n'amategeko arugo bagiye nk'umugambwe. Nukuvuga yuko yihuta tubwirizwa gutegura ikoraniro kaminuza kugira ngo icyo kibazo cy'inzego kive mu nzira. Kigira kabiri ni ukugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu kugira tubasigurire n'imigambi yacu ingendo shasha, noneho dushobore by'ukuri kwitegura tutavuga ngo hariho umugambwe ku izina, ariko umugambwe ari umugambwe uri mu banyagihugu, hari abanywanyi by'ukuri bashobora kuba bawiyumvamo bakawukorera bakazonawuhunda n'amajwi. ibyo nibyo novuga nti ni nyamukuru ibindi nabyo ni bijanye n'ibikorwa nyine bya misi yose bya buri shira hamwe y'abantu bagiye hamwe hari cyo bwirizwa kuraba urutonde rw'ibyo bokora bo bikora gute boshobozwa gute kugira babikore umuntu wese yotanga iki kugira ngo bikogwe ibyo ni bikorwa rero novuga nti ni bya misi yose tuzoheza tukaraba ingene tuyisuganya ingene tubitunganya kugira ngo iterambere ibikorwa rigaragare by'ukuri.
Umugambi wanyu wemerewe gukora ku mugaragaro mu gihe abanywanyi banyu byakomeje kuvugwa ko bahohotegwa mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi ndetse gushika n'iyo saha hariho n'abakiri mu mvuto hari ico ukwemererwa gukora ku mugaragaro ku bwanyu mubona kizohindura kuri uko guhohotegwa canke ku gutunganirizwa kw'abari mu mvuto batandukanye
hari ico bishobora guhindura mu buryo kumbure abahora bitwaza kubona n'abantu bahuye bariko bararamukanya bagaca bavuga ngo bari mu manama atazwi n'amategeko hari n'icyo bizohindura ku bantu bahora bafata abantu nk'ukumenga bo bose abarundi nta burenganzira bafite bitwaje ngo nta mugambwe barimo icyo ni cyitwazo kumbure kizoba kivugiyeho ku baba baragize ibibazo bagapfungwa tuzobandanya dusemerera tugerageze dusabe ko baronka uburenganzira bwabo kuko ibyo aribyo byose nimba umuntu yakoze ikosa bakamufata bakamufunga gikuru suko bamugeza mu nyororo ni uko nimba byo kuri bafite ibyemezo ni uko bamushyira imbere y'intahe bimwagiriye agatsindwa nta kundi yohanwa ubwo bibonetse ko ari bya bindi by'amaremerantanya nta mpamvu y'uko umuntu yopfundira mu nyororo ni byiza abantu bose bidegenze ega nta n'icyo leta yunguka ngo ni uko ipfunze abantu benshi leta ntabwo yokunguka abantu benshi barose umwidegembyo noneho umwe wese agatere ibikorwa byiwe mu iterambere ry'igihugu.
Honorable Gwasa, umugambwe wanyu mushasha Congrès National pour la Liberté uzotanga umukandida amatora yo mu 2020.
Sino camvuga ngo yego cyangwa ngo mvuge ngo oya. Mugabo ikizwi nuko iyo abantu bafite uburenganzira bwo gutora n'ubwo kwitoza baba bafite. Ibyo rero tuzoraba icyo gihe kigeze nitwasanga bibereye nitwasanga bishoboka tuzobikora kuko ni uburenganzira duhabwa n'amategeko.
Honorable Agathon Gwasa, muramutswa guhera uno munsi mugambwe mushasha Congrès National pour la Liberté ariyo CNL mumfunyapfunyo tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nanye ndabakengurukiye kuri kano kanya mumpaye kugutiramana namwe n'abakunzi n'abumvirizi ijwi rya Amerika.